Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Sangwi Kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru yo kuri igenekerezo rya 2028 ndamukiza umwaka w'ihumbi 2022 ariko bateguriye nayo ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Abakozi bo mwishira hamwe yo gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati Agence Burundaise d'Electrification Rurale ABR Mpfunyamfunyo barasaba umukuru w'igihugu guhagarika isoko yababa umuriyaridi n'imiliyoni 900 z'amafaranga y'amarundi agomba nyuruzwe n'umuyobozi wabo aciye kubiri n'amategeko. Muravyumva murano makuru. Umutegetsi nawe azo kwerekana ko umutekano wiwe ugeramiwe ni wazoronswa umugendaranira abandi ba polisi bazoca basubira mu makambi baturukamwo. Byavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa gatatu. Iyo ngingo ngo nta ntumbero n'imwe ifite y'ugushaka gutsimbataza umutekano w'abanyagihugu muri rusange bivugwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Nayo leta yategerezwa gukora amatohoza nyayo kugira abagizi banabi bitwaje ibipanga bamaze iminsi bakora amabi muri quartier ya Jabe muri commune Bwiza bakubitwa intahe mu gahanga. Bisabwa n'ishirahamwe RCP yishinze gukangurira abarundi kuba abantu b'intungane. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa aya makuru yahereye kuri inkuru iciye ku masonga. Hari umuntu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri zone Maranza ya commune Burambi mu ntara ya Rumonge. Mu muryango wiwe bakamenyesha ko bamuheruka avuye ku isoko ya Kiganza. Ayo makuru nyene amenyesha ko yishwe anizwe kuko yari afise ibikomere mu izosi. Uwishwe ni umwigisha waho mu Maranza yitwa Nimbona Toma. Abamwishe bakaba kugeza ubu bataramenyekana. Amakuru y'urupfu rwiwe aremezwa n'abajeje intwaro n'igipolisi muri commune Burambi aho bavuga ko amatohoza yatanguye. Abapolisi bahora bagenderanira abategetsi bagiye gusubira mu makambi yabo. Umutegetsi azokwerekana ko umutekano wiwe ugeramiwe ni wazoroswa uwumugenderanira. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca. Uwo mushikiranganje asigura ko ico gikorwa kizoherana n'uyu mwaka turimwo kugira ibigwanisho vyose vyahora bifise abo bapolisi bisubizwe mu makambi. Umviriza umushikiranganje Gervais Ndirakobuca.
Dufate ya ntumbero nuko igipolisi cyacu giteza kuba ni polisi professionnel. Ace ngira ko nsaba ubugenzuzi bukuru bw'igipolisi ko abapolisi bari nyuma y'abantu bose bavayo. Tugera mu kwirwa abapolisi nyuma y'abantu bose bavuye. Bace bagira icyo navuze na securite globale y'abantu bose. Nta rezo nimwe uno munsi ko umuntu yitwaza abapolisi ugasanga agenda asagatiwe n'abapolisi umutekano mu gihugu cyacu wiho. Hari abapolisi benshi bari nyuma y'abantu. Mbere hari n'unta bari nyuma y'abantu banditswe yuko muri ubwo rwego rwo gucungera inzego. Abatari muri izo nzego bose abo bapolisi bose baveyo bose atanubaguye ku buryo hazogera mu mpera y'uyu mwaka atamupolisi n'umwe ari nyuma y'umuntu uzo tuzobona no polisi nyuma yiwe tuzovuga tujya mu harabanga muwe aragiramiwe twese tumukingira twese turi kumwe twese nta mupolisi twifuza kwa bumunyezamu wo kugura portage nta mupolisi twifuza kwa bumungeri wo kuza kuragira inka kwiruka kwahira inka ubwatsi oya umupolisi ibyo gucara mwigishije kimutangira uburyo bwinshi naze rera akorera igihugu ariko gukorera abantu.
Iyo ngingo y'ukwaka abajejwe umutekano bamwe mu bategetsi b'igihugu ngo nta ntumbero na gato ifise y'ugushaka gutsimbataza umutekano w'abanyagihugu muri rusangi. Ivyo bishikirizwa na Jean-Marie Minani arongoye umugambwe RDB asigura ko kubwiwe intumbero ari yo gushaka gutsimbataza nyabuna ako yita akagwi gato kari ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo ngingo ikaza itera ubwoba na cane cane abatavuga ururimi rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Dukurikire Jean-Marie Minani.
Umuntu yumvirije umushikiranganje yajejwe ku by'amahoro n'umutekano ucubona ko ari ikindi kintu kinyegeje inyuma ushobora gusanga nkuru bapanze umugambi wo kugandagura abantu bamwe bari bahaye ababacungerera umutekano hanyuma bakavuga bati uya bafitaki dushigikiye cyangwa babavuga ibitubabaza reka tubagandagure duhere mu kubanza kubaka abacungera umutekano canke tubatere ubwoba tubake abacungera umutekano bace bahora basubire kuvuga ibitangira neza mu gihugu nimuze mutangare rero nk'umugihe mubona abacungera umutekano w'umushinga amateka agatogwasa babagabanije cyangwa bakabamwaka ntagire umuntu n'umwe yibaza yuko ingingo ari ingingo yafashe ku neza y'abarundi cyangwa ku neza yo gucungira umutekano w'abanyagihugu cyangwa kuri kumvo izi umushikiranganji yateguye kuko kuri biranatangaje kumva yuko kuvuga ngo abo bapolisi ngo bahawe abo bacungira umutekano ntibashobora gukurikirana uko bitwara ngo niyo bari ntibaho mu nzego zije nkora umutekano umuntu afite igwanisho baba bazi ahari baba bazi ukuntu yahagiye ni ukuvuga ko uko byakozwe biba bikozwe ku buryo umuntu ashobora gusubira inyuma akaraba umupolisi wese yari acungari umutekano ibi rero si ibintu bifashe yasegura bigaragara neza yuko intumbero nyamukuri ntitwayibwiwe n'intumbero yo gusimbataza ijya ntwaro y'igikenya dufise cyane 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 mu gushyira abapolisi ku nyungu z'akagwi k'abantu bakeya
Ishirahamwe RCP gishinze gukangurira abarundi kuba abantu b'intungane rirasaba rishimitse leta gukora amatohoza akomeye kugira abagizi banabi bitwaza ibipanga bagize imisi bagisibije muri kafye ya Jabe muri komine Bwiza badumwe ku rutoke kandi bakubitswa intahe mu gahanga abo bagizi banabi baramaze gukomeretsa cyane abantu batatsumukira ingo c'imisi ine gusa bakoresheje ibyo bipanga Ishirahamwe RCP rirasaba na Regis des Eaux gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba muri iyo quartier kuko abo bagizi banabi bikika mu gahumbezi kugira bakora mabi reka dutega amatwi Janvier nibigira icegera cy'umukuru w'ishirahamwe RCP
yitwashaka ku izina y'ishirahamwe RCP twiyamirize abo bagizi banabi gukorwa mu gihe hariho abajijwe intwaro n'abagira umutekano bategereza gukingira abanyagihugu iyo muri yo karitie ya Jabe kwa kabiri naho twashaka dusabe abajijwe intwaro muri yo karitie no muri zone cyane ya Bwiza gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane izo nkozi z'ikibi n'igituma bagira ubwicanyi muri yo karitie n'ishatsa yuko kandi ishyamure kigezo dushyiraho amatara ashobora kubonesha mu ijoro kugira ngo abo bantu baronke nyine bashobora kwikika mu gahumbezi kugira ngo bagire ubugizi bwa nabi kinacyo turasaba yuko abajijwe umutekano bocungira neza umutekano abanyagihugu bo muri iyo zone ya Bwiza na cyane cyane muri karitsiye yamaze kubonekeza ubugizi bwa nabi turasaba kandi ko abafashwe bagirizwa ubwo bugizi bwa nabi kubisha bo hanwa hisunzwe amategeko atagukingira ikibaba ubicanki uriya kugira ngo abanyagihugu bararantibuca bafite ubwoba bwinshi bashobore gutunganizwa bashobore kuryama bagasinzira kugira ngo byabyuke bafise ingoga n'inguvu kugira ngo bashobore kurangura azikabukana isi yose
inzamba
Amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe tuje mu ntwaro ibereye barasaba umukuru w'igihugu guhagarika isoko yababa umuri ya ridi n'imiliyoni 900 z'amafaranga y'amarundi agomba nyuruzwe abana bakozi bo mu ishirahamwe ryo gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati Agence Burundaise d'Électrification Rurale ABER Mufunyafunyo Aba bakozi bagiriza umuyobozi wabo guca kubiri n'amategeko mu gushaka kuritanga habayemo ibiturire inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze
Iryo soko bitegekanijwe yuko riha amatara ibice bya bwagiriza no kwisuma muri komine Butezi nema mirima muri komine Bururi Ruziba Gwasanga na Kinwa muri komine Matana Minga muri komine Makamba na Bigera muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga amahera atekanijwe kuri iryo soko numuri yaridi n'imiliyoni 888 ibihumbi amajana cyane mirongo irindwi na kimwe n'amafaranga amajana na mirongo itandatu na rumwe mafaranga y'amarundi nkuko tubisanga muri dosiye yaterekanijwe iryo soko inimero amajana ibiri na mirongo umunani na zibiri agakwego fe agakwego mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri isoko yagiye habona kwa cumi na rimwe ndamukiza uno mwaka nkuko amategeko agenga amasoko ya leta y'u Burundi abivuga ngo isoko yose irenza imiliyoni amajana indwi itegerezwa guhiganirwa no gushika ku rwego mpuzamakungu ariko umuyobozi mukuru w'ico kigo kijejwe gutanga umuyagankuba mu gihugu hagati Agence Burundaise de l'Electrification Rurale mu Gifaransa ariwe Eric Mpayimana ngo yoba ariko ayitanga mu gifuri atategeko na rimwe yisunze ibyo ngo akabifashwamo n'umuyoboke wiwe Salvatore Dendekanya ari nawe akora byose biciye mu gifuri atanitegeko na rimwe bakurikije Salvatore Dendekanya ngo niwe yateguye icyo bita DAO acaba ari nawe arongora umugwi wiga iyo DAO nyene ibiteye kubiri n'amategeko amategeko agenga amasoko ya leta aratomora neza yuko wateguye DAO atakintu na kimwe asubira gushingwa muri iyo soko gushika isoko irangire abakozi bakora muri ico kigo ABEL basaba bashimitse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wahagarike iryo soko kuko inama ya mbere yo kuritanga yabaye ku munsi wa kabiri mu ijoro ryiteye bagasaba n'abandi bategetsi gukurikirana hafi iby'iryo soko rizotwara amafaranga arenga umuriyaridi n'imiliyoni amajana icyenda twagerageje kurondera umuyobozi wa ABEL Eric Mpayimana ariko ntitwashoboye kumuronka
tumushimire mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze ikibazo cy'igitoro ntikirashobora gutorega umutsi mu ntara ya Rumonge abakirondera bavuga ko muri iyo ntara atana hamwe hari gitoro ku masoko yo mu Kinywabi naho igihari bagasigura ko kiva mu gihugu cha Tanzania ido nido na Vanessa Muhiteka
amamodokari amapikipiki bikoreshwa n'abanyarumonge mu kwiyunguruza nibike mu mabarabara y'icyo gisagara mbere na iyo ntara amakuru avaho mu Rumonge avuga ko bamwe babitse ivyo vyuma kubera kubura ibitoro nkuko ayo makuru abandanya vyimiza indwi zigomba zishikiza ibiri ata gitoro na gikeya kibonetse ku masashe yaho muri iyo ntara mu gihe abagikeneye bahora biruka ku isoko ya Magendo ubu naho nyene ngo ntikiboneka atari rimwe na rimwe imvungo ico bacuruza bagikura mu gihugu ca Tanzania ico naco kikaba kigugwa ibihumbi cumi kwiritiro
bitara muri Tanzania kidahora neza turaheza tukagenda tukakirangura tukakizana ntitukora rero kukishikana mu gihe rero tuba kukishikana usanga bariko baragifata cane cane muri za Makamba canke ngaha nyene mu Rumonge sebituma no mu kugitanga turi neza bataragerageza kubona tukinyegeza kugira ngo ntihagire umuntu adufata iritiro ibihumbi cumi kiba unashika no ku mirongo ibiri hamwe kitaboneka twebwe rero burushake
naho bidoga abaja ku mirimo yo kunguruza abantu bavuga ko takundi bari bugire bapfa kugura igitoro ku giciro kinini ariko bagatomora ko abo bunguruza badatahura ko bategerezwa kongera amahera yo kwiyunguruza
abakiriya baridoga yo kuko turabadubiriza ko mugabo ntibabitahura abo bumvinga umuntu ashobora kubunguruza kwa kundi nyene ariko twebwe mu bisanzwe igitoro kubera tuzazigenda twategereza kongera ko kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kunguka ahandi hoho nicyo kimwe n'imidoga n'imidoga ni co kimwe kuko urumva igihe isanzwe itariko iraboneka natwe tutariko iraboneka ibintu byose bica bikurikira biduga
ukubura kw'igitoro gutuma ibidandazwa vya nkenerwa biduza ibiciro kuko itike yo kwiyunguruza ica iduga nk'uko abanyagihugu biyunguruza bavyigana
Vanessa Muhiteka tumukengurukire tukiri kujanye n'igitoro abanyagihugu bamaze amezi atatu bari mu bibazo by'iduzwa ry'ibiciro mu mpande zose z'igihugu byaturutse ku bukene bw'igitoro butaratora umuti gushika uno munsi imyidogo ni myinshi ku baguzi ariko leta nta nyishu ihumuriza itanga ku banyagihugu inkuru tubaza Benyax Serakano
igihugu kiri mu bihe bidasanzwe uko niko bamwe mu banyagihugu basigura uko babona ubuzima butera bunanirana mu gihugu inyuma yaho igitoro kibuze haraciye amezi arenga atatu bigatuma n'ibindi bidandazwa biduga ibiciro amakuru duhabwa na bamwe mu bakenera igitoro havuga ko ubu aho ibintu bigeze bagitondera imyisi ine yose naho nyene ntibaheze ngo bakironke imiduga isigaye irara mu mabarabara itonze kukwizera ko gitoba kikaboneka. Ayo makuru ava muri bene imiduga itondera ico gitoro yemeza ko imiduga iherekejwe n'abapolisi canke abasirikare ariyo yonyene ironswa ico gitoro ubwa mbere ya bose. Aha mukamenya ko udashaka kugitondera akironka kuri magendu ku mafaranga angana ibihumbi 12 by'amarundi kwiritiro mu gihe igiciro ca leta atarenga ibihumbi 207 kwiritiro rya essence. Kuvyerekeye ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro abaguzi aribo banyagihugu nibo bariko barahatsinzikarira uhereye kubiyunguruza. Akarorero nko kuva i Bujumbura uja mu Bukeye itike yahora ku 400 igeze ku 18 Bujumbura Gitega ho uriha 25,000. Uko gukena kw'igitoro kurazingamitse kandi ubuzi butandukanye bwaba ubw'abigenga canke ubwa leta ingendo zo hagati mu gihugu zaragabanutse cane. Nkuko abakozi twaganiriye bavyemeza n'udufaranga tw'impamba baronswa bita frais de mission ngo ntaco tukimaze muri bino bihe barimwo. Ku kibazo cyo gutonda ku kazi naho bamwe mu bakozi ba leta bemeza ko bizindura bakagenda n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura. Tukibutsa ko umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi Tadendikumana aherutse gutangaza ko abakozi bagera ku 750 bahagaritswe mu kazi kubera kudatonda ku kazi naho atavuze imvozi bituma. Akemeza ariko ko bamaze amezi 3 badatonda. Abo twabajije bakabona ko bishobora kuba bituruka ku kibazo cyo kwiyunguruza cabaye ndanse na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Icyo kibazo cy'igitoro leta nta nyishu ihumuriza itanga ku banyagihugu. Ni mu gihe n'ibiciro by'imfungurwa zitunze imiryango myinshi, ibiharage, intete z'ibigori, ivyamwa, isukari n'ibindi byose byaduze mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi.
Abapastori batatu b'ishengero Ezebu muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba bari bamaze hafi ukwezi mu gashokiyo komine kuri uyu wa gatandatu barungururijwe mu gashoki iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Abandi 9 baba mu kinyegero kuvaho hagandaguriwe abapastori babiri b'imboneza muri iryo shengero. Inkuru ya Jacob Sibomana.
Amakuru ava mu bayoboke b'iryo shengero muri komine Nyanzarake avuga ko abo bapasiteri bungururijwe mu biro by'iperereza mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya 2023 kuno kwezi. Abandi bapasiteri 9 ngo bakaba baba mu kinyegero kuva ku igenekerezo rya 3 ndamukiza inyuma y'igandagurwa ryose riri kw'iryo shengero imbere y'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi ku wa 3 ndamukiza. Naho biruko kugeza uwo bayoboke ba Pastor Abani Barankunda ashigikiwe n'uburongozi bwa komine Nyanzarake kugeza ubu ngo bakaba badashobora gusenga kuko abashigikiye abapfunzwe kugeza ubu ibikoresho byose byo mu masengero babitse. Aho mbere ngo ugasanga henshi isengero ryahoramwe abakirisu barenga 300 uburirimwe abantu badashika 5.
Abantu 4 muri 11 bo ku mutumba mbizi wa komine Kibago baraye barekuwe n'igipolisi cyo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Bamwe muri abo bakaba bari bafashwe n'igipolisi hamwe n'iperereza kwigenekerezo rya 9 abandi 18 uku kwezi. Abo bahagaritswe bakaba bava mu miryango ibiri harimwo abakenyezi babiri muri bo umwe afise uruhinja rw'amezi 3 akaba asigaye afunzwe mu gihe umugabo wiwe bari bafunganywe yarekuwe. Tubamenyeshe ko abo banyagihugu bo ku mutumba mbizi muri komine Kibago bahagaritswe inyuma y'abandi barenga 20 bahagarikiwe mu ntara ya Rutana bose bikavugwa ko bariko bagirwa ko amatohoza ku migwi y'abagwanyi bagomba gushinga. Bamwe mu bafatiwe mu ntara ya Rutana ubu bakaba bafungiwe mu ibohero rya Rutana abandi mu mpimba. Nina hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bayateguye sinogendana ntabashimiye Josine Kaze nayo bashikirije nkabanda basezeye naho ubutaha.